ama stasiyo menshi intari turafise cyane cyane izo mu bwoko bwa esanse ahabonetse yuke naho abakiriya baca bakiraza ubwo nyene abashoferi b'amatagisi n'amabisi bavuga ko yagira ko ingaruka mbi uyu musoranyi wa gatagisi yabwiye ijwi rya amerika ko akazi kahagaze kuko aguma yiruka araba aho yotondera igitoro amaso agahera mu nzira
akatwa ahagaritse kubera igitoro n'ukuri none tuzakubaho gute tudakora ubu fise 3 jours niko ndarondera igitoro ariko ndakibuze nashyira amastasiyo menshi na igitoro gihari
reka n'uyu mugabo atwara lisi akabaro ni kose akabuzwa no kubona igitoro kiguzwe reyi ariko ku kironka rukaburwa gatana
turazunguruka tugahangayika cyane rwose kubera ngo tuvuye kuri kotebu batwazunguruka hano hose n'imirongo igitoro turabona kigira cyasuye kuba ndaso cyasuye kubura
umushoferi akoresha bisi inguza abantu n'ibintu hagati y'igisagara cy'ubutunzi Bujumbura n'intara ya Ngozi mu buraruko we yifuza ko leta yotuma iduza ibitoro uko bishaka ariko bikaboneka yaganiriye n'ijwi rya amerika yabuze igitoro kimusubiza mu buraruko bw'igihugu nyuma yuko ubu singenzi yari yakuye ingozi
kwa moya namba baduza kandi ariko nukuri igitoro kiboneka ko igitoro nawe tutaba transporte tujya kwa tubanza igitoro abakiriya nabo hari babakomeresha babakuye bakoresha ibitoro ni ukuvuga transporo nukuri ni ikintu gikenewe ndazi mwese murabizi
namwe mu badandaza bemeza ko akazi gasa n'akahagaze uyu mucuruzi wo muri zone Rugajo muri komine Mugina mu ntara ya Cibitoke ntagishobora kuja kubangura mu zindi ntara
umwenegihugu ntashobora gusuma ari muri shingene Rugero kugira ngo agende muri ni komine ngira ngo natafise ibihumbi 200 ntashobora kugenda ngo agaruke ari umutwe wiwe kunda gusumira mu Kayanza Ingozi utuntu turangura ntamwe niguho ngaha akigenda kuyoza igitoro
abandi banyagihugu nturagendesha ipikipiki bemeza ko ibiciro by'ibitoro byaduze litiro n'inusu nk'urugero ya esansi itarenza 1,300 ayironka ku 17,000 ku isoko ya magendo
ikibazo cyitwa igitoro cyaramaze kuba ingorabahizi mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo uhe igitoro cy'u Burundi wohegura urumogi mu minota 5 uburose nibwo urushaka ariko igitoro n'ingorane iritiro kuyonka cya gikinzo cy'ibitiro n'inusu n'ibihumbi 18 n'ibintu bibabaje
ibituma abashoferi n'iduga yunguza abantu n'ibintu bishimira ibiciro uko bishakiye
abashoferi batucofunya buhoro reka abanyagihugu bakaducurangura uko bishakiye ni ukuvuga ko tumerewe nabi ubuzima bwa minsi yose nta biciro ofisiyele bizwi
mu ntara zitandukanye aho igitoro kibonetse kimara akanya nk'ako gukubita urugohe abashoferi b'imoto bo kuvuga mukuru w'intara ya Bubanza bari bizigiye kubukura mu kiciro babonye amakamyo apakuruye kuri uyu wa kabiri ariko kubera ubukene bwacu abakiriya bava mu mihingo ya kure baciye baza kimara umwanya w'imerumara badashikiriwe baganiriye n'ijwi rya amerika batumye buratondera
ejo cyari cyaje mbwo hari haje gikenya mugabo cyamaze umwanya w'imerumara kubera bagitondeye bari cyane ngiye kumwereka asanga kirakamye n'ubu nimba ntashyiye mbika hari haheze nk'iminsi itatu ngayo ubona atakiboneka igitoro cyagiye kinywa abantu bavuye mu mihingo itandukanye cyangwa y'abanyabubanza gusa cyangwa iyo nk'abantu bavuye mu mihingo yose
naho kiboneka kimara iminota nyamba bavoma bagagera desinzi nk'ejo cyaraje saa kumi nk'ejo cyaraje saa kumi kugera saa mbiri igitondo cyari gikamye be twagiye kunywa turakibura ahubwo twamigoye mu mazi ahubwo nyamba bashaka kukiduza ntibakiduze nyene hama bananye kikimboneke
tubagira umushikiranganji w'ubutane n'agataka ari nawe ajejwe gutunganya ibitoro iduhaye muyizeye mu butumwa bwo kuri WhatsApp yatubwiye ko hari habaye akabazo ku munsi wa mbere muri OBR ikigo kijejwe gutoza no kwegeranya amatagisi ya leta katumye habaye ihungabana mu itangwa ry'igitoro kuva mu kwezi kundi ibiciro by'ibitoro mu Burundi bimaze kuduzwa inshuro 3 irya nyuma byaduvugijwe hari ku wa 9 ku kwezi kw'icumi umushikiranganji wa mbere yagendera ko bucyasabye abarundi mu ntara z'ukwa 9 gutegura imiti navuga ko uko ibiciro bizoja biraduvuga ku isoko mpuzamakungu na leta izoca ibyisunga aha yari mu kiganiro cya mbere y'abashikiranganji bagiranye n'amenyeshamakuru ku murwa mukuru wa politiki Gitega
ariko baratwumviriza bose ko twafashe ingingo y'uko uko igitoro kizoza kiraduga ariko ntabwo tuzoza tuduza mugabo tukakiduza twisunze ku isoko mpuzamakungu uko biriko biragenda
no mu bindi bihugu byo mu karere ikiro by'ibitoro byadugijwe ariko kubera bifite ingega ntega bizoza hari amafaranga ama leta ariho umuguzi nk'uko byaraye muri Kenya mu Burundi umushinganganji Ibrahim Uwizeye yahebuje abashinga amateka n'abahinguza amateka mu minsi iheze kuko ingega ntega bizoza kera kandi ata buryo bw'amafaranga leta ifite bwo gusubira gukinagura Perezida Ndayishimiye yasabye amusaba gutorera umuti icyo kibazo agira ati ntaho bine nsise mbona nk'amadolari n'ibitoro Eroje urika neza iruja Amerika.